Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu kuri mwebwe muri ko mutwumva muri mu Burundi, mudukurikirana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura ni kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazo. Mu Burundi haheze iminsi hibonekeza abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania bajanwa kurongozwa ku nguvu nabo batazi.
Yaharaje umugabo wa Tanzania, umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo cya kwimugitabora kurongorwa.
Aje wacu bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kwimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo, je cya ntangura kwa.
Abo ni bamwe mu Barundi kazi bagiye kudandazwa mu gihugu cya Tanzania. Senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ya Kenya yategetse ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President ribarira hagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10. Umurwi wa Hamas wemeje kumugaragaro igandagurwa ry'umuyobozi wayo ya Yahya Sinwar. Muri ntambara kandi Ukraine yoba yipfuza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda bombe atomique kuri president w'Uburusiya Vladimir Putin bikaramuka bibaye azoba aragasomborotso kishano. Idoni do yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi twafitiye ni mukanyi sase ayo no munsi ndiko ndayashikiriza ndi muri studio ya gatanu. Eka makuru yacu tuyahere muri politiki ya Kenya. Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu yategetse uno munsi ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President ribarira hagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10. Sentare nkuru ya Kenya yafashe iyo ngingo nyuma y'amasaha make inama nshinga mateka y'ico gihugu yemeje ko Kindiki yoba Vice President wa Republika. Iyo sentare ivuga ko hari umurwi w'abacamanza bariko baragenzura ivyaha rigati Gacaguwa yaraye akombowe n'inama nkenguza mateka ya Kenya mu mabanga ya Vice President yagirizwa. Abakenguza mateka ba Kenya ejo kwa kane mu ijoro bari bavuze ko basanze mu vyaha 11 11 rigati yagirizwa bitanu ari vyo bimwagira. Muri vyo bitanu harimo guhonyora ku rwego rwo hejuru ibwirizwa nshingiro, ibiturire, gusuzugura inzego za leta, kuyiba amacakubiri no kubangamira President wa Kenya. Rigathi Gachagua yigeze kubasoma mbike wa President William Ruto arahakana ivyo yagirizwa vyose. Mu gatondo kuno munsi wa gatanu yari yituye Sentare nkuru ya Kenya ayisaba kuburizamwo ingingo imukombura no kutemera ko President Ruto agena umusubirira mu mabanga. Professor Kithure Kindiki, President Ruto yifuza ko amubera Vice President, yahora ari umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati mu gihugu. Mu 2022 Ruto acitoza kuba President wa Kenya yabunwa nk'umwe mu bashobora kuzomubera icegera. Kindiki na Ruto ni inshuti magara. Rigathi Gachagua na Ruto nabo nyene ariko barigeze kuba bacuditse gose imbere y'uko ibere riyaga. Mu 2022 yamufashije gushika ku butegetsi bice mu kumuhesha amajwi avuye mu banyagihugu mu karere akomokamwo kitwa Mount Kenya na karere karimwo abantu benshi. Gacaguwa rero yaramaze igihe yidoga avuga ko akumirwa n'ubutegetsi arimwo. Ivyaha vyotse uyo yahora ari Vice President wa Kenya yegetswe ko na Sena arabihakana vyamwagiriye ejo kwa kane atari hari mu gihe yari yatumiwe n'abakenguza amateka ngo yisigure. Umuburanira yavuze ko atashoboye kuhaba kubera uburwayi bwatumye yinjira ibitaro. N'ubwa mbere mu mateka ya Kenya Vice President w'igihugu yoba ni yaramuka komboye vy'ukuri ibwirizwa nshingiro abubahiriza ibwirizwa nshingiro bakavyemeza azoba avuye mu mabanga yiwe birinze guca mu kweguzwa. Tuce tuja mu vy'intambara ya Hamas na Israel. Umurwi Hamas wemeje ko umugaragaro no munsi k'umuyobozi wayo Yahya Sinwar yagandaguwe uvuga ariko ko utazopfa urekuye imfungwa z'intambara wanyuruje igihe cyose intambara itazoba irahera. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu butumwa ku bayoboke babo yanyujije ku mashusho ya video kuri televiziyo nyarabu Al Jazeera ya Katari, umuyobozi wungirije wa Hamas muri Gaza ariko aba muri Katari, Khalil Al-Haya, aravuga ngo turaririra umutware w'igitangaza, umuvandimwe wacu wiyemeje kudupfira ku bushake bwe, Yahya Sinwar Abu Ibrahim. Ni gutyo Hamas umunsi umwe nyuma ya Isirayeli nayo yemeje kumugaragara ko umuyobozi mukuru wayo yishwe koko. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Isirayeli, General Herzi Halevi, yarahiriye ko batazahagararira kuri Sinwar. Ati, tuzarwana kugera igihe tuzafatira abaterabwoba bose bagize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10/2023. Al-Haya mu butumwa bwe nawe yavuze ko ingwate bazazigumana kugera igihe intambara izarangirira. Ati, ntibazataha kereka gusagarira abaturage bacu muri Gaza n'ibihagarara. Ku ngwate 251 Hamas yanyaze, 97 baracyaboshye, ariko Isirayeli ikeka ko 34 muri bo bashobora kuba barapfuye nubwo itarabona imirambo yabo.
Thomas Kamirindi, urakoze. Tukivuga ku vy'intambara irya nino ku isi, Ukraine yoba yipfuza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda bombe atomique kuri president w'Urusiya Vladimir Putin, bikaramuka bibaye uko azoba aragasomboro tukishano.
Ejo kuwa kane, ubwo abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari bamutumiye mu nama yabo i Bruxelles mu Bubiligi, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru ko bazashaka uko batunga bombe atomique kugira ngo nabo bashobore kwirengera OTAN niramuka ibangiye kubakira nk'umunyamuryango usesuye. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin mu kiganiro yagiranye nawe n'abanyamakuru ariko bo mu bihugu bya BRICS yabivuzeho. Ati, n'ubushotoranyi buteye ubwoba, ntibigoye kubaka bombe atomike muri iki gihe, ariko sinzi niba Ukraine ifite ubushobozi bwo kuyikora, gusa niramuka ibigerageje izahura n'akaga. Igihe icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete zasenyukaga mu 1991, zasigiye Ukraine nayo yari zirimo intwaro za kirimbuzi za gatatu ku isi yose. Nyuma y'imyaka 3, Ukraine yemeye kuziha Uburusiya zose, bwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuyemerera ko igihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa bazarengera imipaka yayo, ubusugire bwayo n'umutekano wayo, bikubiye mu masezerano yitwa Budapest Memorandum yasinyiwe mu murwa mukuru wa Hongriya ku itariki ya 5/11/1994. Kuri Zelensky, Uburusiya bwarayashwanyaguje. Ati, niyo mpamvu twifuza kwinjira muri OTAN kugira ngo tutazageraho natwe dukenera bombe atomike.
Ijugi Amerika, turacari makuru avugwa irya nino ku isi. Intumwa yihariye y'ishamwe mpuzamakungu ONU kuri Sahara y'Uburengerazuba, Staffan de Mistura, yatanze icyumviro cyo kuyigaba kugaburamo ako gace kabiri hagati ya Maroke n'umutwe wa Palisario kugira ngo ibazo bihagati izo mpande bihere. Thomas Kamirindi, turacari kumwe.
Sahara y'Uburengerazuba yahoze ari koloni ya Espagne kugera mu 1975. Espagne imaze kuyivamo, Maroke yahise yigarurira. Abaturage bayo nabo bashinze umutwe w'inyeshyamba witwa Polisario, batangira kurwanirira ubwigenge bwabo. Polisario icumbitse muri Algeria. Ibihugu bya rutura bimwe na bimwe ku isonga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Isirayeli n'iby'ubwami byo mu kigobe cy'Abarabu byemera ko Sahara y'Uburengerazuba ari iya Maroke. Ibindi bihugu 29 cyane cyane bya Afurika n'Abarabu byafunguriye Sahara y'Uburengerazuba ikimeze nk'ambasada. Ni muri ibyo byose umuryango w'abibumbye ushakisha igisubizo. Staffan de Mistura yabwiye inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi ko gucamo kabiri Sahara y'Uburengerazuba byayiha ubwigenge n'ubusugire mu gice cy'amajyepfo yayo, ikindi gice cyo mu majyaruguru cyo kikaba icya Maroke ku buryo busesuye. Ariko yasobanuriye inama ko ku mpande zombi bo batabyemera, usibye ko atari bwo uyu mushinga ukivuka. Umunyamerika James Baker yawuzanye bwa mbere mu mwaka w'2000 ubwo yari intumwa yihariye ya Loni kuri Sahara y'Uburengerazuba. De Mistura asaba ONU kuwiga muri aya mezi 6 ari imbere.
Thomas Kamirindi urakoze. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu Budagi mu kanyu Budagi bumushimiye bumuhagashimwe. Turabigaruka ko mu mpera zano makuru ariko imbere ko tuza kuhagera ndabibutse ku ijugi ya Amerika mukunda mubandanya kwiyumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni gice cha kabiri cano makuru. Igice cha kabiri cano makuru tugihera mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'ubutungane sentare nkuru hico gihugu yatangwe kuburanisha mu mwiherero urubanza rw'abayoboke w'umugambwe Dalfa umurinzi utemewe n'amategeko mico gihugu ababuranishijwe bose bagirizwa ibyaha byo guteza umudurumbanyo. Dosiye yabo irimo n'umenyesha makuru itwa Theoneste Nsengimana uyu yahora twara umubavu.com hamwe na umubavu TV. Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza.
Akinjira mu cyumba kiburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise atangaza ko urubanza rugomba kuburanishirizwa mu muhezo. Yavuze ko hagomba kubanza iburanisha ryibanze kandi ko rireba bene urubanza gusa. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yavuze ko hari iby'urukiko rugomba kubanza kumvikanaho n'abaregwa gusa ahategeka ko abandi bose basohoka. N'urubanza rwiswe rwa Sylvain Sibomana n'abagenzi be. N'urubanza rwarwitariwe n'abantu benshi biganjemo abayoboke b'ishyaka Darufa umurinzi ry'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Abavandimwe babaregwa inzego bwite za leta iz'umutekano zirimo izambaye impuzankano y'akazi n'izambaye gisivili ndetse n'itangazamakuru. Uyu muhezo wamaze byibura nk'amasaha ane. Iburanisha rirangiye, umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye ijwi rya Amerika zimwe mu ngingo nkuru bibanzeho. Ku isonga hari ukubanza kugaragaza inzitizi iyo ari yo yose ikabanza kuva mu nzira kugira ngo urubanza rutazadindira. Harimo nko gusuzuma niba urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Kubireba umunyamakuru Theoneste Nsengimana umwe rukumbi muri iri tsinda, Gashabana yatubwiye ko yasabye ko dosiye ye yatandukanywa n'iy'abayoboke ba Darufa umurinzi. Nsengimana avuga ko urubanza nirutangira atazakenera umunyamategeko umwunganira. Gashabana avuga ko abayoboke ba Darufa umurinzi nabo basabye ko habaho gutandukanya amadosiye kuko bareganwa n'uwitwa Josiane Ingabire ubushinjacyaha buvuga ko yatorotse ubutabera. Mu iburanisha hagaragaye abagabo umunani n'umugore umwe rukumbi ureganwa n'iritsinda barangajwe imbere na Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda. Ubushinjacyaha burega itsinda ryose ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ku bayoboke ba Darufa umurinzi ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani mwaka w'2021. Burega Sibomana ko yateguye bagenzi be abasaba kwitabira ayo mahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga. Buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Buvuga ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari warihimbye izina rya Sandra kandi ko n'abahugurwaga bari barihimbye amazina bagakora ku buryo nta ugaragara muri video. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo guhugurwa bari bafite imigambi yo kukangurira rubanda imyigaragambyo yo kwanga ubutegetsi buriho, kutitabira gahunda za leta, kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi. Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka bafunzwemo hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day. Aha ubushinjacyaha bukavuga ko abawitabirira bagaruka ku mibare n'amazina yabo bavuga ko bicwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, abashimutwa, ababurirwa irengero n'abafungwa ku maherere. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuriraga mu matsinda atandukanye. Bugasobanura ko nk'iryiswe operasiyo shira ubwoba budahungiye tugahungeta, abaryitabiriye bari bagamije gukangurira abazunguzayi n'abamotari guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Mu kivunge cy'abandi bafungwa bagenzi be umwitegereje ku masura, mu ntambuko n'imyambarire, umunyamakuru Theoneste Nsengimana arakeye kandi arakomeye. Muri urubanza, umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com na umubavu TV online aregwa ko yemeye gutambutsa ku muyoboro wa YouTube umubavu TV online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo ari bwo bwamuhitanye, ko Paul Rusesa bagina na bagenzi be bafungiye ubusa n'ibindi. Burega uyu munyamakuru kandi ko inzego z'umutekano zasanzwe mu rugo urutonde rw'abari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo. Bugasobanura ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. umwanya yabyireguragaho yahakanaga ibyaha akavuga ko yafashwe gafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nsengimana avuga ko ibyo yakoze byari mu murongo w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'umwuga. Ku rwego rwa mbere bagitabwa muri yombi bamwe mu baregwa barimo Sylvain Sibomana bemeraga ibyayo mahugurwa, bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha gusa. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa by'ibyaha ntaho bihura no kwemera ibyaha. Sibomana yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa aregwa gutegura. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo byose yabigirwagamo inama n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, iba ariko Ingabire akabihakana.
Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntekereza ko icyambere cyo nta mahugurwa gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa. Icya kabiri, ntekereza ko ubushinjacyaha iyo baba bubitekereza gutyo ko buba bwarambajije, kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bimbaza kuri iyo dosiye, ko ntabwo ibyo bintu ari byo. Ikintu namaze kubona, iyo hari dosiye ku izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bahe uburemere basa n'abashaka gukururiramo izina ryanjye, ariko kenshi nyine bagasanga nabiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye, ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi.
Umucamanza akazatangaza umurongo uhamye kuri uru rubanza ku itariki ya 25 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Ehe, wagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Amakuru y'iradio mukunda cyatu yabandaniriza mu Burundi, aho abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania bakajanwa kurongorwa ku nguvu n'abo batazi babandanya kwiyongera. Bamwe mu batanga ubuhamya y'ibyabashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Inkuru ijwi ry'Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe barucyabaguma bavuganye ngo ndiyimara
ntibironyoroera gushikayo nyamurutana.
Ayo marira n'agahinda nayabigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu, bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbonimpaye Audrey umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri komine Giharo intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi ry'Amerika basanze mu ntara ya Makamba aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye
cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'uwundi wahaya gitanga. Umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo ja kwimuga itabora kurongorwa, bacha bamubwira rero mubyeyi twe twagomba umukobwa aja kurongorwa itabora, ati ni twebwe tumuke keneye. Mama aciramo amahera ibihumbi 500 by'amarundi ngo nagashimu.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi, umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe c'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu ca Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa atwara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo giye cyo ntangura kwa mama capuka ati ntugenda ndazi ngo ntangora ntuzogirirayo.
Uwera batwaye bumva avuga ko niyabashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwa inka 15. Abo bigeme mu kubatwara nta bibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu bagurirwa n'ubatwaye, ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza. Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye. Mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa n'uko na udomuntu tokikuri muri ugo rudandazwa ariko ntahanwe.
urarira hanyuma ugahora
none wogira gute
rega umutekano uva mu gihugu
rega naho mushikirizo butungane butungane bwo acavuga ngo barambeshira bikabigeza
birambabaza cyane ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere y'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazwa kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe niyababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza Adelaide ni umujyango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stamu gifasha abo bana natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundi kazi arabye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze cyusanga biraturengeye hejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi 10 birababaje cyane nk'umubyeyi
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi ry'America
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi ndavyitegeje nk'umuvyeyi nabyaye byamba baje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi uko cyasanga bagiye kubakana n'aba Tanzania iyo bashitse rya turumva ko bagira ibibazo biko
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongo yabandi ku mutumba bikobehe zone gitara ya komine Mabanda uwo mutumba ubakumijya myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana
nkure abo bantu barasambura ingo cyane gose bajya kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaya amahera
mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwe y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanije n'igisata cha nikijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa niyubahwe Ines Sonia n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu
akamutwotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora aho rero tuatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro tekano butungane ndetse abarundi bose muri rusangi kugira ngo bazera bafasha muri ico kintu
abana babigeme bajanwa mu rudandazo ahubwo kuja kurongorwa mu gihugu cha Tanzania abeshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu cha Tanzania nka Rumonge Makamba Harutana Ruyigi Chankuzo na Muyinga
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga mu ntango zano makuru president wa leta z'umwe za Amerika Joe Biden ari mu rugendo mu gihugu c'Ubudagi yakiriwe na mugenzi we w'ico gihugu Frank Walter Steinmeier yamuhaye agashimwe k'ikirenga na gashimwe gatangwa muri ico gihugu kubera ko umuntu aba yarashigikiye umubano hagati y'Ubudagi n'igihugu kigahabwa Tim Harris Shimwe aratubwira indi nonkuru
Umukuru w'igihugu cy'Ubudage yahaye President Joe Biden icyubahiro avuga ko ari kitegererezo kubijyanye na demokarasi aha Biden we yongeye kugaruka ndetse yamagana President Vladimir Putin w'u Burusiya kubera intambara yagabye kuri Ukraine muri uru ruzinduko rushobora kuba irwo rwa nyuma President Biden akoreye mu Budage akiri ku president yasabye ibihugu bihuriye mu muryango wa OTAN gukomeza gufasha Ukraine mu ntambara ihanganye mu Burusiya
Nor is that work more urgent than in pushing back against
Hakindi gihe cyumvikana nk'ikihutirwa kurusha icyo kurwanya igitero cy'ubugome Putin yagabye kuri Ukraine. Ubudage na America byahagurukiye gushyigikira abaturage b'intwari bo muri Ukraine mu guharanira ubwisanzure na demokarasi kugira ngo babeho.
For democracy for the very survival
Mu gihe Ukraine igiye kwinjira mu bihe by'ubukonje bigira gatatu iri mu ntambara iki gihugu n'abafatanyabikorwa bacyo batewe ubwoba n'uko President Donald Trump aramutse yongeye gutorerwa kuyobora America byaba bivuze ko inkunga America yageneraga Ukraine yagabanuka kuri ibi Biden yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bigomba gukomeza gushyigikira Ukraine kugeza itsinzi intambara ikagera ku mahoro arambye Kuwa kane, Prezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yashikirije umuryango umwe bw'Uburayi na OTAN icyo umuntu yakwita igishushanyo mbonera cy'insinzi ye. Ariko biracyari kure ko abafatanyabikorwa be bemera icyifuzo afite cy'uko igihugu cye kiba umunyamuryango wa OTAN muri iki gihe. Perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier yashimiye Joe Biden amugereranya n'inkingi ikomeye ya demokarasi.
So let me say this from the bottom of my heart.
Noneho reka mvuge ibi mbikuye ku mutima. Muri iki gihe iyo demokarasi irimo ibibazo hirya no hino mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, wowe bwana Perezida Biden wabaye urumuri rwa demokarasi. Nturi itara gusa kubera ibyo wakoze, ahubwo kubera uwo uri we.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu, byitezwe ko Biden n'abandi bategetsi bo ku mugabane w'Uburayi basaba ko intambara Israel yashoje mu ntara ya Gaza ihagarara nyuma y'uko Israel yishe undi muyobozi wa Hamas Yahya Sinwar. Perezida Biden asuye Ubudage aho byitezwe ko azava akajya no muri Angola mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza kubahatanira kuba perezida wa Amerika birushaho gukaza umurego mbere y'amatora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe. Abenshi mu bafatanyabikorwa batewe ubwoba n'uko Donald Trump ashobora gutsinda Kamala Harris agasubira ku butegetsi mu gihe ubwo yari perezida atumvaga neza iby'umuryango wo gutabarana OTAN akarwanya ubufasha igisirikare cya Amerika giha Ukraine. Gusa ariko ubu byitezwe ko azagabanya ikinegu kuri Amerika ku bufasha iha Isirayeli mu ntambara yo muri Gaza na Libani.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi Amerika mukanya turaca duhana gahindukira ariko imbere ko tugahana ngende ndabibukije muri make ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro wa Kenya irayitegetse ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President libarira hagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10 turimo. Sentare nkuru y'ico gihugu yafashe ino ngingo inyuma y'amasaha make n'amashinga mateka ya Kenya yemeje ko Kindiki yoba Vice President wa Republika ya Kenya. Iyo sentare ivuga ko hari umurwi w'abacamanza bariko baragenzura ivyaha Rigathi Gachagua yaraye akombowe n'amankenguza mateka mu banga ya Vice President yagirizwa abakenguza mateka ba Kenya ejo kwa kane mu ijoro. Niho bavuga ko basanze mu vya 11 Rigathi yagirizwa bitanu ari vyo bimwagira. Muri vyo bitanu harimo guhonyora ku rwego rwo hejuru ibwizwa nshingiro, ibiturire, gusuzugura inzego za leta, kuyo macakubiri no kubangamira president wa Kenya. Rigathi Gachagua yigeze kubasoma mbike wa president William Ruto arahakanya ivyo yagirizwa vyose mu gatondo kuno wa gatanu yari yitwe sentare nkuru ya Kenya ayisaba kurizamwo ingingo imukombora no kutemera ko president Ruto agena umusubirira azobandanya ari vice president wa Kenya canke ntazobandanya bizomenyekana igenekerezo rya 24 sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuze ico abacamanza yashizeho ngo bige kuri no dossier banzuye. Mu intambara ya Hamas na Israel, umurwi Hamas wemeje ku mugaragaro ko umuyobozi wayo Yahya Sinwar yagandaguwe koko, uvuga ariko ko utazopfa urekuye imfungwa z'intambara wanyuruje igihe cyose intambara itazobirahera. Ino nkuru murashobora kongera kwisanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu intambara kandi Ukraine yoba yifuza gutanga ibirwanisho ruhonyanganda bombe atomique kuri president w'Uburusiya Vladimir Putin bikaramuka bibaye uku azobara gasomborotso kishana. Muri make mu karere k'ibiyaga binini mugende mufashe ko mu Rwanda sentare nkuru yatanguye kuburanisha mu mwiherero urubanza rw'abayoboke w'umugambwe Dalfa Umurinzi utemewe n'amategeko muri ico gihugu bagirizwa ivyaha byo guteza umudurumbanyo. Dosiye yabo iri mu menyesha makuru itwa Honest Nsengimana yatwara mu bavu.com na umubavu TV. Mu Burundi naho abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania aho bajanwa kurongorwa ku nguvu nabo batazi babandanya kwiyongera. Bamwe mu batanga ubuhamya ivyo bashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Nuko rero no makuru yose mushobora kongera kuyumva amajwi kuri wezi tata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no ngaha duce tuyasozerera. Shimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na Engineer Justin Diane Nahazo mari kumwe kuri micro muri studio ya gatanu Frederic Nkundikije aragaririye ano makuru. Ekipe n'umugoroba tubike banwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose abamaze gutangura weekend. Mugire weekend nziza amaze kuza begereye imihana bwije aho muri namwe ijoro ryiza ahanje tuzongera mu biganiro byo ku munsi wa Mungu.